Hariho umusongo uri muri iyi nyumbangano uraturitsa nko guturikirije mu bumwe Mesaya isindaba mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga
ako kagusonga ntukirengagize kansonga ntukamenya kansonga ntukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu
kije bakunzi biganire vya radio isanganiro nongera ndabahikaze mu kiganiro kansonga no kamenya cyo munsi aho tugiye kurabira hamwe intambamyi abaremesha kiyago mu gisagara cha Bujumbura bagira muri kino kiganiro turaza kumviriza uburyo abaremesha kiyago bakoresha mu guhimiriza abene gihugu intambamyi bagira nicyo kogwa kugira ngo bakore akazi kabo neza irambona Brenda Kiri Debora nabateguriye kino kiganiro nongeye kubahikaze Tuje mwido nido gya kino kiganiro bamwe mu baremesha kiyago bo mu gisagara cha Bujumbura twayaze babanza kutubwira ubugyo bakoresha mu guhimiriza abene gihugu
twebwe mu bisanzwe uko dusanzwe dukora ninga twese twebwe abaremesha kiyago ngo bose arafise ibarabara giye harafise ibyabazwa kwibarabara giye tubaho tuzi menaje zinganuko tubaho tuzi umuvyeyi yibungenze tubaho tuzi umwana yavutse turafise ibitabo tubashiramo tuca duhimiriza kumwana aja ku bamutwara kuri vaccine dutangura guhimiriza kuva umuvyeyi acibungenze turakurikirana incanzo z'umuvyeyi kupimisha imbanyi kuva twigisha kuva imbanyi kiri ntoya itarashikana amezi atatu tugenda tugakurikira imbanyi gushika naho n'umwana yibarutse dukurikira gushika ahejeje urucanzo tuba dufise amarandevu yiwe kuva umuvyeyi gushika ku mwana arinda heze vaccine zose
be haraho tugirisha amanama yo ari kiza cyashitse guhimiriza duca komo kunzu hamwe butukidondora bwa yasuye kutwakira kenshi haraho tuba tugenda twitwaje baje kugira byorohe abarimesha kiyago nyene hamba tukababwira ibihe ibyo turimo nibihe ari byo gucandagisha canke izindi ngwara zateye ama tukabahimiriza rero kugira baje ku mavuriro duciye ku mavuriro naho haraba dutuma ko duje kuraba abahebye incanjo kenshi usanga hariho amanima yo telefone basize aho dushatugira tubaza abo barimukiye kubera hose mu gihugu cyose hari abaremesha kiyago kugira tuze tumenye ko uwo muntu ubwo rucanjo yaruronse umwana wiza tubivuga rero ku mpano ze aho ku mavuriro dukukira aho yimukiye kugira abana bo bace baraba neza yuko uwo mwana w'umubyeyi ubwo rucanjo yaruronse
mbere naho ubu uri muhira barashobora kuza kurondera ati umwana yakwije ameze ya naya atariko narasimbye urucancu ati none ngire gute numva no kuvuga mu cyo gihe uca muherekeza ukamushikana kuri hopitale hamaze kumushikana kuri hopitale ugacukenda ukabaza abaganga bakakubwira umunsi bacanda kugoro rucancu aba yarasimbye
tukagenda tukabasanga mu rupango tukagenda tukasansibiriza hama bakagenda tukababwira bakagenda bakashika ku ivuriro kwijabe kuko twe twamubwiriza
nibwo buryo mukoresha kenshi mubasanga mu mihana
yego tubasanga mu mihana kuko nta bundi buryo dufise twakoresha tutabasanze muhira
bamwe muri abo baremesha kiyago bavuga ko intambamyi bagira ari ukutemegwa n'abantu kuko badafise ibibaranga abandi nabo ngo barakengegwa cyane
intambamye ni nyinshi cyane kubera aha mu gisagara cya Bujumbura hariho abantu bitwa ko bari evuriwe hariho uca kwigisha bakagukengera kubera twebwe dusanze utabundi buzi dufatikanije ariko harimo muri twege abashoboye kugira amahirwe ku apa sinovuga guca ku ntebe y'ishuri banayicaye bize amashuri mugabo akiyumva nk'uyo muhamagaro wo gufasha abandi twebwe rero intambamye duhura mu kibano turasuzuguritse hariho igihugenda ugasanga nginje nko mu rwego kwa docteur amba kwa docteur abona ko kurusha ibintu byinshi ariko docteur kugwega geze ko ntari nigatamenya gukurikirana incanco z'umwana ibyo ni ibintu by'abantu bakiriki iyo rero ugiye mu rugo rwo mu docteur ari gihe atabutahura akabona uko atabumenye ufise ko atacyo uwo mwungura agatangura kukubaza ibibazo vya domaine medicale nawe aho onye umuntu ashobora kunanirwa kubera naho umuntu yaba afise niveau universite cyangwa master divana na domaine y'umuntu aho onye urahagirira ingorane cyangwa usanga ugiye nko mu rugo rw'amashinga amateka urumva umushinga amateka no umuntu yubaza yarubajwe abazi yuko ibintu byose si wari wese yinjira mu nzi wiwe kubera yuko afise icyo cyubahiro afise ubudahangarwa cyangwa munzu kwa musitanteri cyangwa munzu kwa shebudo zone kuzogenda kudodora n'umuntu twese twubaha ugaca ugenda wewe samahera dukorera kumbure n'ubusa naho usa nabi ubwiye ujyanye za nyigisho akenshi bazisuzugura uti njye kuraba ntushobora kuja kubaka umuka honorable muka musitanteri muka directeur umubaze ko yibungenze umwigisha ibintu bya planning ajusanga bitugora rero bikatugarukako ariko natwe aba badutume ni nabo abo bategetsi basoya kuvuga yuko nta muremesha kyaho hantu jewe ngo nawe ndigeramo naje muremesha kyaho ngaho hantu ariko turahari nuko badusuzuguye
igore zehe nuko bo nta bitwa tuba dufise twanye twamenye ni bisanzwe ndi ngo nduhura ko cyose abari kora twinubati mwe ntitubazi n'icyo ni ngo nduhura
urabona mbutu muri karce tubamo ni karce y'abasirimu haraho batagutahura harahandi ushobora kuja bakakumviriza bakakwakiranya neza bakumva icyo twari tuje gikorwa turimo yego bakabitegera bwa hari abandi badashobora kubitegera bavuga ati twebwe ibyo muri ko muratubwira turajyo dutumbera ku mavuriro
twebwe intamba mito duhura nazo ndetse zizo nyene bagenzi banje bavutse kukengerwa hari abantu badukengera nyene nk'ibyo byo kuvuga ngo mbega bajya bize he baritse ubuganga ko baza kutubwira ibintu by'ubuganga baravyize ibintu nk'ivyo ariko muhambavu y'ibyo turaheza tugakora igikorwa cacu kubera baba baratwigishije tegereza kugikora kugira ngo ivyo badutumye tubirangure
Badufatiye hagati turi mu kiganiro kansonga no kamenya kuri radio Isanganiro aho ziko turabira hamwe inambamye abaremesha kiyago mu gisagara cha Bujumbura bagira kugira ngo bakore akazi kabo neza aho baremesha kiyago babona kwicokorwa ariko bobaha ibikoresho bibaranga inyigisho zikwiye kuri bo ndetse no kubena igihugu
cyokorwa nuko duha nk'ibintu bituranga nk'ibitaro dukukira nk'amabaji hama kamwe ati cyane n'imyambaro yerekana ko turabaremesha kiyago koko hama tunje nk'ahantu mu runaka habaye ikintu ati bagaca tumenyekana kubera ibyo baduhaye bituranga
je nko kuri jewe nibaza yuko bogwiza bakagwiza amaseminere kandi bagatumira nabene gihugu bakabivuga mu mashengero bakabivuga ku radio kuko besha ari abumviriza radio hariho nabaja gusenga aho ku masengero bakabivuga bakumva yuko ivyo bintu leta ibishigikiye
kwekintu twosaba ko baduha ikituranga bakaduha nk'amabaje ashobora kwinjira nko mu rugo rw'umuntu mu rupanga akavuga ati mbega wewe arondera iki hanirya bagutuka ugacuzuka ati wewe icemeza ko uri umuremesha kiyago n'igiki ati duhe ikikuranga nivyo dukunda guhura bakaza barandufasha natwe ari gihe tukwara munaki isopa kivuza kandi ubona twe duhimiriza abaja kwa muganga
twebwe ahari ndushire imbere inyigisho ko ho kongerezwa inyigisho cyane cyane kubene gihugu kwaba abantu baturuta badukuriye batodusuzugura kuko natwe je mpara numva disiguru ya president avuga ati twe turi igisho ry'abaganga twe rero twashaka apa n'inyigisho kuri twebwe gusa ahubwo kuri nimba yoba ari musitanire kagirisha inama bakaduha agaciro bakatwubahiriza kugira dushobore ijwi ryacu naryo gushika kure kuko ajya ma raporo yose atangwa kwa muganga ava kuri twebwe urumva ni ukuvuga ko turakora n'umeme no gusumba no gutwara hopitali ariko imyimbo yacu ntiboneka irasuzugurika je namye mvuga par exemple nka ruguru kubera nimiriye iride sibashibize abaremesha kiyago barafatwa neza abaremesha kiyago baravura baraza kubitura ariko twebwe twitwa ngo turabanyabirato tuguma dusuzuguritse nyene none uri gihe urumesha kya wa abo kwa nawo bakoreke ibyo nukuri naho naho tuba numubanye nkuyo oya urumesha kya kubera amavurire amavurire ari hafi umwana aragwara mu njoro ari umuntu kameme azugenge asimba kwa mwanga ni hafi twero dusaba yuko sinzi ko bogira nk'akantu bavuga bati banzuce kuri kumuremesha kya hababone kukuturefera ko duzanze dukorumva hari gihe bisabwa ku muntu muherekeza umubanye kwige barabara akwitura cyangwa urumva twese tujya kubarondera oroke irifare uko ari bo baturondera hama tukabaherekeza kwa muganga twe turabaherekeza twirwa turatoze umunsi wose ugahera dutonze kwa muganga utondeye nde umugwaye ariko ibihugu byacu nibishimye
Abandi nabo ngo kugira akazi kabo kagende neza abene igihugu bitabira ko kamo nuko boze barabicisha ku mbuga nkurukana bumenyi
gushyamo ingufu mu kurarika mu guhimiriza icyotse umuntu agashyira gakoresha ibyo amayimaje cyangwa amapangarte bakabishyira ahantu habona kugira abantu bashobore kubyumva neza hama bitaba ko kamo kukuneza ya magara y'ibondo byabo
ego tugiye muri ibyo bikogwa ahora ko tuba turi kumwe n'intwaro nka chef de quartier ababizi nko ngaha muri quartier turafise groupe ya quartier huriro kenshi ahora cabishira ku rubuga kugira babimenye hakirikare urumva ibyo byo nk'ibyo rero twege bica bidufasha nyeri shuba kuza gukora hari abakubwira ati mukuru umutumba yahaciye yaratubwiye ibikorwa murimo kuko naho hashika baca bamenya ati umukuru umutumba burya araritse twarabimenye ntiho baheze ubumba bashora kutahura
bagatera kamo abaremesha kiyago bagenzi babo kudacika intege babandanye bakora akazi kabo bagakunda
abaremesha kiyago jana watera kama kudacika intege kuko turafise ingana tubaduforome na mushara twasezeranye turaba volontaire rero no batera kama kudacika intege bagume ku murimo idahembe wakwisi ugize neza akwisi ntuhembe mwijuru randikisha
oya abo bandanye kive nibo debukirwa kuko ikintu wacitumye wagikora kuko twe turaba volontaire ikintu wacitumye wagikora kuko ntushaka kudebukirwa ngo nturi kurahembwa nkuko nabikubari twe turabakorera bushake
akamunotera abandi baremesha kyago bagenza hanje nuko nabo bosansibiriza bakegera bene gihugu bakababwira hanyuma bakabashikana kwa muganga bakagenda bakaja nyene bakavyitaho
jewe akamunotera baremesha kyago nka twebwe nuko no babwira yuko tutocika intege twoguma dukorana urya mwete nyene dukorana kuko barazi yuko tudahembwa turabakorera bushake turitanga kandi turitanga gose rero icyo no basaba twobandanya twitanga hanyuma naho tutoronka gahembo tuzoshimirwa n'Imana
kuma tubatwa nuko boje ukivi bacika intege naho bahora n'ingorane zitandukanye bakemera bakihangana ko twe dukora igihugu turakora ubushaka
bagasaba leta kubashigikira mu kubaha inyigisho ubwabo no kumvisha abantu ibyo bakora kugira ngo babahe agaciro
cewe icyo nabarira abariko baratwumviriza nababwira yuko dushikira imbere ku bantu baturongoye batuvugire baduhe inyigisho nyinshi batwigishe ubumenyi tubandanye tumenya n'ibindi bintu kugira ngo tubandanye dukora neza mu kibano
ibo dufasha bakaduha mitiweli naho tutariyangaje kuko twebwe icame namero azimo y'inesese ntibadukotereze kandi nako twe muri make turi nk'abakorera bushake nako gashuka bute baduha naho ntuza kwishuza ngo kwa kwezi kwaheze duhembe ubutegerera muri bi noti kaje kataza nureka kuja guhimiriza bene gihugu ngo turahembwa bakaza baraturegerariza nahari duke tudushimo
ahubwo tugatera intwaro tugatera abasanzwe batwikora ko abasanzwe adonke ivuriro ritwegere ko botwubahisha bakoranye n'abajeje intwaro sino twebwe sindoje gusansibiriza ngo urumva ngo ndaguteye kamo ngo bimere ukuntu ukuntu ndaguteye kamo ku ibarabara ry'iwawe nako nteye kamo nako nshoboye ahubwo umuntu twogatera intwaro n'abadukurira
ni na hano ikiganiro kansunga no kukamenya kirangiriye aho tuko turabira hamwe intambamyi abaremesha kiyago bo mu gisagara cha Bujumbura bahura nazo shimire abaremesha kiyago bose twayaze shimire namwebwe mwese mwaduteza abiri irambona Brenda Kelly Deborah nabateguriye kino kiganiro ni musigara amahoro
Hariho musongo uri muri iyi nyumbangano uraturitsa mu guturikirije mu rumwe Mesaya isindaba mu mwanya wo kujya kwipimisha kwa muganga
ako kagusonga ntukirengagize kansonga nukamenya kansonga nukamenya ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'amagara y'abantu.